bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miri wenchu tiba kunzi muteza matuku vigani lovzira diju gya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano mnisi ya gata na mnikume na joe diani na hazwe ndongo ibigani lo juu no mganya. Leta Burundi ya mirira kure ichagira nino cha onu kivuga ko urubuga gwa politika gwigaruriwe n'umugambwe umwe uri ku butegetsi ariwe CNDD FDD.
Uwo mugutwe nidukorana nibyo wandika turazi neza yuko ufize intumbero nyamukuru yari ko kwerekana yuko abarongoye igihugu atakindi kintu bajejo kiretse n'umwe nyagati y'akazi na muntu.
Uyu ni Martin Nivyabandi n'umushikiranganje ajejo agateka kazi na muntu mu Burundi avugaho leta arimwo ihagaze kuvyerekeye ico cegeranyo ca ONU. Idonido iyo nkuru ni handi hato murebe hafi ya maradio yanyu. Tubabwira n'ivyihimbazwa ry'umunsi wo kwibohora mu gihugu c'u Rwanda. Muraguma rero ku maradio yanyu naho mukanya. Nongere ndabahe ikaze. Leta y'u Burundi nirota yemanga icegeranyo c'umugwi wa ONU hujeje amatohoza ku Burundi kivuga ko urubuga rwa politike rwiharije umugambwe uri ku butegetsi wonyene ariwe CNDD-FDD. Ico cegeranyo catangajwe ejo kwa gatatu i Geneve mu Busuwisi. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashijwe n'abanywanyi bayo mu gihugu c'u Burundi muyigezwaho na mugenzi wacu mu Rwanda Désiré Hatungimana.
Ariko arashikiriza ivyarangwe n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda. Mu mwaka w'2018 ushira w'2019 umushikiranganje Martin Nivyabandi arashimye ivyaranguwe ko vyakozwe ku rugero rushimishije. Kimwe mu bihanze ubushikiranganje arongoye akavuga ko ari abantu basegerereza mu mabarabara bagwiriyemwo abana. Umushikiranganje Nivyabandi akavuga ko icyo kibazo kigiye guhagurukirwa ku buryo abo bantu bazogabanuka ku rugero rushimishije.
Ni icyubahiro umukuru w'igihugu cacu yaratanze intumbero ikwiye yaho abastanteri babura matari ubushikiranganje butandukanye. Ikibazo kijaye n'abana rumwibara n'abandi bagenda barasegerereza ko gitiza gufatirwa inyishu, kandi twarahawe n'intumbero yuko icyo kibazo kiba umwitwarariko udasanzwe, icyo twita engagement twafashe kugira kibe cyaheze. Ibyo rero hari byinshi tuta gukogwa n'ubushikiranganje butandukanye bugeje kugabanya ubukene. Hariho igipolisi, intwaro hagati mu gihugu. Ibyo rero byose tubikorera hamwe, tubikorera hamwe kugira mwe n'ibyo bihere. Naho usanga bigoye kuko nawe ugenda muri Amerika ukagenda mu Bufaransa murabona ko ari abantu usanga vyaragoranye ugasanga bacasegerereza.
Kuri icyo kibazo c'abantu basegerereza harabo leta igiye gukarira mu minsi iri imbere. Ayo mashirahamwe nayagaburira buri mu mpera z'indwi abana bo mu ibarabara. Umushikiranganje ajejwe ivy'agateka kazi na muntu akabasaba kubihagarika mu maguru masha.
Begeranya bace babegeranya turafise ibigo bacamwo tukabigisha ukuntu bashitse iwabo bazofatwa, ukuntu bo kwifata, ukuntu basize mu mashure, ukuntu basubira mu miryango badufata icyo gikorwa. Ngabo kandi uzobibandanya ibihano bizomufatirwa ibisomaze kubyumvikana n'ubushikiranganje bw'intwa hagati mu gihugu kuko umugambi wa leta nuko abo bana bavanwa mu ibarabara nabo bakuze basegereza bagasubizwa iwabo mu kibano bagafashirizwayo. Leta yariteguye abantu barigisha ukuntu bizokogwa.
Ubushikiranganje bujejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda bushikirije ico cegeranyo mu gihe raporo y'umugwi wa ONU ujejwe amahoro ku Burundi ushikiriza ko urubuga rwa politike rwiharijwe gusa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Icegeranyo ciyamirizwa n'umushikiranganje Nivyabandi avuga ko leta itazorota ikorana n'uwo mugwi.
Uwo mugwi twe nidukorana nibyo wandika turazi neza yuko ufize intumbero nyamukuru yari ko kwerekana yuko abarongoye igihugu atakindi kintu bajejo kiretse n'umwe nyagati y'akazi na muntu. Abo twareretse amakungu hirya no hino turabereka yuko ivyo atari byo, yuko ari abantu bagenda muri ya ntumbero yo gushaka guhungabanya ibikorwa bikorerwa bene gihugu cyane cyane mu gusenyura inzego. Ikindi tuvuga nuko twebwe mu Burundi dufise amashirahamwe akwiye kandi arimo abagabo n'ijunja n'ijambo, abagabo n'abapfasi n'ijunja n'ijambo bazi guhagarara neza hagati y'akazi na muntu bavyize. Ikindi nacyo nuko mu bushikiranganje twebwe turaronka ibyegeranyo kuko turi hose turagerageza tukarondera ibyo byose biba byavuzwe n'umuntu yahohote byose turabyegeranya. Uko amezi atatu aheze twagira icegeranyo, ni ukuvuga ari byo dufise n'ibyo bariye abafise batanga ntaho bipfa bihuriye na gatoya.
Naho umutegetsi wo muri leta atemera ibishikirizwa harimo mu migambwe ivuga ko ibuzwa gukorera ku butaka bw'u Burundi kandi yemerewe n'amategeko. Akarorero nako mugambwe SNL nkuko bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Simon Bizimungu.
Ibijanye no guhotegwa, gutega ubwoba, gufatwa no gupfungwa atamategeko yubahirijwe hamwe no gusinzikarizwa ubuzima tutibagiye gukoregwa amarimentanya ku banywanyi n'abakunzi b'umugambwe SNL byarenze urugero. Umugambwe SNL wama uri ku uraguzwa uburenganzira bwo kugurura ingoro zawo mu ntara zimwe zimwe no makomini. Umugambwe SNL ubona ko iyo nyifato n'ingendo bitabereye bifatwa nk'umugambi ugamije kugabanya canke kugara urubuga rwa politike bifise intumbero yo gutoteza abatavuga rumwe na leta muri rusangi na cane cane umugambwe SNL muri kino gihe gishira amatora y'ibihumbi 2020.
Umushikiranganji ajejwe iby'agateka kazi na muntu nta kindi asaba abavuga ko baburagizwa n'abandi banye politike ku rubuga nuko bo kwitura inzego z'ubutungane na shingwa ntwaro atakivuyemwo bo kwitura ubushikiranganji arongoye kugira bugire icyo bufashije.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda. Tugume aho nyene mu Rwanda aho kuno wakana u Rwanda rwaramukiye mu muhango wo kwibohora ku nshuro ya 25. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihugu aramutse akitageza gusubira inyuma mu byo kimaze gushikako. Hagati aho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda irashima intambwe imaze guterwa mu mibanire y'abanyarwanda, gusa hari byinshi bigikenewe. Reka mugenzi wacu Assumpta Kabuyi abitugire ku muriri.
Ubushakashatsi ku gipimo cy'umwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda bwasohowe mu mwaka wa 2016 na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bwerekana ko Abanyarwanda bagera kuri 92.5% bageze ku bumwe n'ubwiyunge. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bwana Fidele Ndayisaba mu kiganiro aherutse kugirana n'amatorero n'amadini akorera mu Rwanda yabasobanuriye ko nubwo iki gipimo kiri hejuru ugereranije n'aho u Rwanda rwavuye, ariko iyi komisiyo igihangayikishijwe na bamwe mu babyeyi bakigisha abana babo amacakubiri bababuza gushaka abo bakunze ngo nuko badahuje ubwo. Fidele Ndayisaba:
ubwo bushakashatsi cyo bwatugaragarije bararega ababyeyi n'abakuru ko hari abakibinjizamo ngo bariya natwe bariya ni bariya twebwe turaba uritondera ba mwana urajye witondera ba kuko abana bo barabivuga rwose bivugura ati jyewe wacu barambwiye ngo abantu bameze baracyangomba kubitondera. Harimo n'ibindi byo kuglobaliza aho bamwe mu barokotse genocide baganirira abana bakabumvisha yuko uwitwa umuhutu bahutu n'abantu babi n'abicanyi muri bamenye mu bagendere kure.
Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe n'umuturage ukomoka mu ntara y'Iburasirazuba bushimangira ibyavuzwe na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Abaturage bemeza ko kugeza ubu hakiri bake muri bagenzi babo bagicengezamo abana babo amacakubiri ashingiye ku moko.
Harimo urubyiruko rwaduhaye ubuhamya, harimo bamwe bagiye bashaka ndetse n'ababyeyi babo bakabakurikirana kugeza aho umwana w'umukobwa yashatse, ariko kuko yashatse mu Bahutu iwabo bakamukurayo kandi yari yamaze kurongorwa. Biragaragara ngo ntabwo ari byinshi cyane, ariko n'ubundi kutavugamo uko nago bituma umuntu atimenya uwo ari we. Bityo rero uko guhura kw'imiryango rimwe na rimwe usanga baba bashaka gushyingira mu miryango bahuje ubwoko.
Si mu ntara y'Iburasirazuba iki kibazo cyagaragaye, ahubwo no mu ntara y'Amajyepfo. Umusore utarashatse kuvuga izina rye asobanura uburyo yabujijwe amahirwe yo gushaka uwo yakunze ngo nuko badahuje ubwoko.
Nakunze umukobwa kuko ndari umunyarwandakazi mu batari babandi twita bahejwe inyuma n'amateka. Hazamo ikintu gikomeye, arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera, njyewe ndagukunda cyane rwose. Arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankubita. Bigeza mu isaha z'igicuku umukobwa araza arambwira ati dore ko iwacu bangize
bamukubise.
Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda, nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho.
Nubwo nta bushakashatsi burakorwa ngo harebwe umubare w'ababyeyi bagifite iyi mitekerereze ndetse n'ingaruka ziterwa n'aya macakubiri, abaturage bo bemeza ko umwana wabujijwe gushaka uwo akunda birangira atandukanye n'umuryango we.
Rimwe na rimwe rero na nyuma yo kuva mu rugo rwo bamukuyeyo n'abana bararakara rimwe, ahubwo nta nubwo yemera no kuba muri uwo muryango. Niba bagukuye ku mugabo wari wagushatse mukundanye, wumva umuryango we ntiwakongera kuwubamo. Rimwe na rimwe nawe wifatira umwanzuro ukavuga uti oya, ntago muri ababyeyi beza, ntimuri umuryango mwiza.
Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ivuga ko mu biganiro igenda ikora hirya no hino mu gihugu hari abaturage bayibwira ko hakiri ababyeyi batabwiza abana babo kuri ku mateka banyuzemo, bigatuma abana bahorana urwikekwe.
hari abantu bagifite ikibazo cyo kubivuga no kubisobanura biraremereye ntago byoroshye kugira ngo umubyeyi cyangwa undi muntu ukuze mu muryango yemerere umwana umubwize ukuri birakomeye ariko rero ingorane birimo guteza nuko hari abantu bafunze n'urugero akaba yarafunzwe yarakoze genocide ariko akanangira ku musozi niwe mu rugo hagasigara inkuru yuko ari abamugendaho ari abamufungishije ari barunaka bamufungishije umwana agakorana ibyo nabyo twatangiye tubonamo aho bigeze abana kukumererwa nabi bikabashora no mu byaha byo gushaka kumva yuko barwanira ishyaka ababo ndetse bamwe bakajya mu byaha birimo n'ubwicanyi
ubushakashatsi bwa komisiyo y'igihugu umwe n'ubwiyunge bwasohotse muri 2016 bugaragaza ko abanyarwanda 27.9% bakibona mu ndererwamo y'amoko ari nako bagenda bayasangiza abo babyaye komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge igasaba abanyamadini bagira uruhare rwo guhura n'abanyarwanda benshi kurandura utudusigisigi tw'amacakubiri tukiboneka mu banyarwanda bamwe na bamwe Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha bamwe mu bavyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bw'ico gihugu bafise inzoya bugarijwe n'ikibazo co kuronka ico bafungurira ni nkuru y'umunyamakuru Ijwi Amerika muri Kongo Vedaste Ngavu
Ugeze muri inkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira irimo impunzi z'abarundi zirenga 32 ababyeyi bamaze amezi 6 babyaye n'umwaka bagutura ibibazo birimo ubukene bwo kubura ifu y'igikoma cyo guha abana ndetse n'amasabune yo kubafurira Pascaline Mvekure ni umubyeyi wo muri inkambi yo mu Rusenda
cye ndabyariye kabiri nk'amunkani ubwame baduha ubuye nk'ibiro 5 ariko ubu nta buyituronka barigeza kubuzana igihe kimwe bamwe barabaha twese turabura baduha udupapuro two gupokerera ko tudutanu ko nyine urumva rero ubu nta buyituronka uwavise umwaka n'amezi 3 ariko ndamujyanye no kwa muganga nk'ubu n'ibikindakinda yarabibuze umwana ubu yasubiye inyuma mujyanye no kwa muganga he ngo waragwaye namujyanye kwa muganga ariko nta kintu nabonye bamuha urumva rero nta buyibaronka bufasha abana n'ikintu na kimwe bana rero bakometse batugwarirako nk'ubu baramwandike kubisugu kubikarango ariko gushika n'ubu ngo vyarabuze nta kintu na kimaro tuca tuguma uko nyene bo dufasha nyene bakaduha nk'ubuyi bwishi tugata turaha abana kugira bagira amagara meza abana bacu n'uduhuzu ntibaronka bagenda bari gusuku nyene babona natwe kugira tuguri mu tuheba amataye twoshumishije iyo tuguramo mu abana nta kintu na kimwe bafashe
Nsabimana Evangelique afite umwana w'umwaka n'igice ntaratangira kugenda bwa yuko kubera ubukene bwo kutagira ifu y'igikoma abana babo bari muri iyi nkambi usanga ari abana bafite ikibazo cy'imikurire mibi abandi nabo bakagaragaza ibimenyetso bya bwaki kuko usanga hari abana babyimbye amatama abandi nabo imisatsi yabo yaratukuye
Jega atanguye kujyana muhaye ubugali n'ibiharage hanyuma ndamuhumuke nivyo namuhaye nivyo dupoke na maherande wonka ngungure ngubwo buyingo ndamuhereze none nunze nyiragute numureke inzari kamwije ndamuha ivyo nyene atanguriye kurira mezane ndamuha ubwo bugari n'ibiharage nyene n'uwo mukeri n'ibiharage none ibindi no muhano biko nijyo gituma abana bacu baragira ubuzima bubi kubera bahera kujya ku bugari n'ibiharage n'ubugari n'umukeri none badobiyera kariyo bagitangura kujya bigende gute inzoka zizoba nyinshi navyamwa baronka naki nivyo nyene dupokera bajya baravyimba matama nk'uyu gwanje baramuhaye n'ibikinda gi amazi umwaka kubera nabuze ibintu ndamuha uravye nk'uyu mwana amazi umwaka n'amezi hejuru ariko sikubera jabi naronka
si bibazo byonyine by'ifu y'igikoma aba babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bafite ahubwo bafite n'ubukene bw'ibikoresho byifashishwa mu rugo no mu kurera abana babo bavutse nibogora Esteri nawe n'umubyeyi ufite uruhinja rw'ibyumweru bibiri.
Turafise ubukene, ntabwo dufise ibintu bikwiye neza. Ngubu ngubu kubera nk'uyu mwana arabutse. Ariko ubwo umuntu yapakiye zirya tariki zirya taye cumi na ntacyo zimaze ku mubyeyi. Ubu ngubu baduhaye isabune zitatu, nibyo bari gutanga. Guha mbere mu idira ryasanze turasa. Ariko izi sabune zitatu, ubona ko zobumba umubyeyi. Kugeza aho azosubira gushika ku kundi kwezi akikaraba adasabune. Ntabwo impuzu z'umwana ziba zamaze gucafa. Ibyo biratubabaza cyane.
Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Niyibizi Faustin avuga yuko ibibazo by'ubukene bw'ifu y'igikoma aba babyeyi bo muri inkambi bataka bakigejeje ku ishyirahamwe rya AIDS ari naryo rishinzwe ubuzima mu nkambi yo mu Rusenda, ariko iri shyirahamwe rikaba ritarabaheza igisubizo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amashirahamwe mpuzamakungu ONU RCR n'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na Amnesty International asaba amatohoza yimbitse ku bitero by'indege byagabwe kuwa kabiri ku ikambiri mu micungararo y'umugwa mukuru wa Libya ni Tripoli ifungiwemo abimukira bafatwa bariko bagerageza kwinjira i Buraya. ONU ivuga ko abahitanywe n'ico gitero ari 44 mu gihe abarenga 130 bahakomerekeye. Mu kiganiro mugenzi wacu Fidèle Niyongabo amaze kugirana na Frédéric Bamvuginyuvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kumwe na Claude Nkundwa we n'umuhinga mu vyerekeye gutorera inyishu amatati n'intambara. Bagarutse ku kibazo c'abimukira gisa nk'icabaye ndanse. Bamvuginyuvira niwe yatanguye avuga ingene yakiriye ivyico gitero.
Na makuru ababaje kubera ko buryo umuntu apfuye aba umuntu ariko arahunga cyangwa umuntu atari ko arahunga n'isi bihombye igice cy'umuntu kuko isigizwe n'abantu. Icya kabiri nuko uravye ibyari byabaye ONG MSF bagasemera bati yamara turavye abantu ngene bamerewe aho bari n'intambara ziriko ziraba byo bavyiza makuye ngaho bakavaho. Aho rero niho haza icyumviro cy'agahinda kubera ko womenga mwe nabo bantu nta muntu abitaho nubwo bari mu ngorane ziboneka zigiye kuza womenga ntibakira abantu ngo bagire umuntu abakurikirana ubuzima bwabo bukingirwe.
Yego ho Claude Nkundwa iyo nkuru wayakiye gute?
Yego nayakiriye n'umubabaro mwinshi kuko n'ikibazo kitari gishasha. Hari menyezo byinshi byerekanye yuko abo bantu bari mu buzima bubi babangamiwe cyane ahantu hari intambara, ahantu kandi hasanzwe havugwa ibikorwa byo kugira abantu abaja kuva kera. Abantu bigeze kuba bari no mu mishikirano hagati y'ubuca Libya n'Uburaya watwara igihugu ca Libya yavuga yuko akwiye ifashanyo cyangwa amafaranga avuye i Buraya kugira afashe Buraya guhagarika umuvuduko w'Abanyafurika bajya kubatera, akanababwira mbere ati batamuhaye ayo mafaranga abona yuko Buraya umunsi umwe uzohinduka Buraya bwirabura. Ni ukuvuga yuko hari hasanzwe hari ibyiyumviro bibi kuri abo bantu baje kongera ubuzima i Buraya, hanyuma igihe kiraza igihugu kijya mu ntambara abantu babisanga bari mu minwe y'inkozi z'ikibi zigira ubudandaje bw'ubukozi bw'ikibi bwira abantu abaja ibyo amarabi arabisemerera, ariko nta nyishu n'imwe yigeze iboneka kushiko umunsi rero igihe kuri mu ntambara akabatanyishu igaragara yaboneka nibisanzwe ntibyantangaje yuko ibintu bibi n'ibyo bishobora kuba kandi n'ubatagikozwe n'ibindi bibi byinshi bizoba mu bisanzwe ababimukira bari muri Libya tuvuga yuko ari abahanzi bari mu menyo y'urupfu umwanya uwo ari wo wose n'ibindi bisumba ibyo bishobora gushika ikibazo rero cyane ni uko atari ikibazo gishasha cyavuzwe n'abantu benshi kandi hariho imizi myinshi ibihugu byinshi bishobora gutora inyishu ariko gushika uwo munsi akaba ata ntambwe n'imwe igaragara yuko iriho yo gushobora gukura abo bantu mu byara by'urupfu.
Murakoze. Ngaruka kuri we mutumire Frederic bamvuga inyumvira ni kuko icyo kibazo cy'abimukira abanyafurika atanumwe umuntu abona muri rusange umuntu afata nka nkama na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika na cyane cyane umuryango w'ibihugu bya Afrika.
Burya uravye ingene imiryango y'ibihugu imeze yavutse n'ingene imeze urabona ko hari abantu imiryango y'ibihugu nka bya Buraya kumugabane wa Buraya kumugabane wa Amerika usanga abantu yabavuze bati turagiye hamwe babafise intumbero iboneka irashe atari ibyo gufyina kubera ko bafise ibibazo bagomba gutorera umuti. Kenshi ibintu bagomba gutorera umuti ni ibibazo bijanye n'umutekano, ni ibibazo bijanye n'ubudandaji, ni ibibazo bijanye no kwiteza imbere, ni ibibazo bijanye n'ubumenyi, ni ibibazo bijanye navuze kurwaniriza umwasi hamwe. Mugabo ugasanga uko isi yubatse abantu bo muri Afrika turarondera gukurikira izo nzira z'abanyaburaya tutize neza nkumbure yuko ibibazo by'abanyaburaya bisa n'ibibazo by'iwacu ndahera ndako kibazo ndetse iki kibazo cyitwa cha demokarasi urabye demokarasi amabizana mu bihugu bya Afrika n'ibyiza izana mu bihugu bya Buraya kubera imvo zitandukanye ni ibintu biboneka ibiro byo kugira imirwi mfate imirwi ibihugu bijya hamwe ndavye Afrika ibihugu byo mu burengero urabye ingene bakoze bakirukana uyu mu president ya Jame urabye bakaje hamwe bagabishikako urabye ibihugu bya Afrika yepfo SADC urabye ibyo bakora ukaraba Afrika y'ibihugu byo mu buseruko ukaraba ingorane bafishe ukaraba ibihugu ubumwe bwa Afrika ukaraba ingorane bafishe kandi n'ubushobozi butse bwo gutorera ibibazo byabo n'ucubona uti bamwe bagira hamwe niyo mana yo mashyirahamwe nk'agakuku nkumbure batize neza ibibazo bafishe cyangwa batize neza yuko bafise uburyo bwo guhangana n'ibyo bibazo by'iwabo bwandi iwacu rero ni munditegereza iki kibazo turimo turavuga abanyafurika baguma bapfa bagwa mu mazi baze muri Libya bagirwa baja Afrika irabizi ariko Afrika ntishobora nta bushobozi ifise cyangwa nta gushaka ifise kugira ngo bashobore gutorera umuti icyo kibazo hanze isi.
Ego reka turabandanya mu bibazo bizakubazwa n'abatwumviriza tuze ku mirongo ya telefone dufise Thomas uratwumva?
Ego ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo kubatumire cyangwa icyumviro?
Nje ani nagomba kugaruka kuri oni turaze inguvu ifise ariho agahaze kuko umenga oni abatware bo mu bihugu bitandukanye bahurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni hari aho umenga ingingo zifatwa na oni nta gaciro baziha ukamenga nibo mbere bo basumba oni aho kubona ku rwego oni ari ikintu bo bahuriramwo kishobora kubahanura ku buryo bashobora guteza imbere demokarasi cyanke ubutungane cyanke amahoro mu bihugu byabo. Nkavuga uravye nk'abantu bagenda bahunga bahunga kubera iki? Kubera amareta babarimo atabayitayeho ineza abanyagihugu babo ugahura baraburaniwe bariko barahunga bagaza bahura n'ibyo bibazo byo kugwa mu nzuzi mu biyaga bariko barahunga ibyo oni yabari fisi ngo bishobora kuvuga ikintu abatware bakacemanga bakacemera babagendera ku rutonde rwo gusasagaza amahoro mu bihugu byabo. Hama nkavuga nti oni kintu yoshira imbere yoshiraho ingufu zikomeye ku buryo oni itanze itegeko aba prezida canke abatware bahurike mushiramo mpuza makongoni bayumvira ku buryo iba umuhanuzi koko nahandi bavuga gusa bigaherera ha ukamenga nta mu prezida yofatirwa ibihano nawo ni kubera yakoreye inabi abanyagihugu ba atwara ucumenga oni iriho nk'igishusho gusa ejo novuga nti nibarabe n'aba prezida batwara mu bihugu byabo bagerageze ubahirize ineza y'abenegihugu batwara kuko iyo uri kurarobanura amacakubiri n'ibindi imbyane n'ibindi bituma haba abantu bahunga beshi
murakoze
bategerezwa guhunga
turabashimiye ku cyumviro cyanyu yego Pilgrim nawe nyine ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane
uhamagaye utumbereye he
yewe ndi mu gihugu cya demokarasi ya Kongo ariko mu mirere
ego ufise icyumviro canke ikibazo
ndagumaze kuri wa icyo rusange ngine kumbuga muhanishe yo yicwa za Libya kuba ngo igishirikare cya Libya ubu ari indege zigeze mu mujyi hagati ya teritori kuba ngo irase abanyekambi bazagenze gutya
murakoze reka umutumire Frederic abamvuga inyumvira mwa mwishura
naze nkenguruke ndetse mvugo y'uwo mutumire ari bujumbura uwo muntu yagize icyumviro ndashyane umwunganira mvuga nti ibyo avuga ni by'ukuri no kumva neza ko ONU iterisaza tuvuge ku bintu biri kuko ONU akamaro kayo karugukinga amatati mwisi mugabo uyu munsi amafaranga menshi yayo agenda mu kugwana mu ingorane zamaze kugwa inkumbi zaguye mu bihugu niho bagenda nk'abatabazi kandi babwiza gukinga yuko intambara ziza mu bihugu waruniyo baje ngo gutabara raba imyaka bamaze muri Kongo raba n'igitigiri cy'abantu bangana ibihumbi hafi 20 ariko warabe n'ico bamaze muri Kongo ntakiriyo ico ni cyambere cha kabiri nuko ibi aba ONU uyu munsi ni ihuriro ry'abantu mugabo buryo barafise ingene batwagwa ico Amerika ishatse muri ONU kiraba wibuke ejo bundi uyu ntuze nya prezida wa Amerika burya ibi bintu by'uko bigico kibazo ngo ari ikintumwa muri za Libya ntabyashaka kubera ko izo ntumwa zizosanga bariko bamenya uwabigize urya muntu ariko aratera muri Libya nawe ashigikiwe n'ayo makungu ugasanga rero ahanini tuboshwe n'ibihugu bimwe bikomeye bya rutura bidashaka kwingorane zijya habona cyangwa zitora umuti kubera ko bafise inyungu kuri uwo muperezida aba ariko arabigira cyangwa wundi ariko aratuma ibintu byononekara icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri yavuze nibijyanye n'ibintu bijyanye n'uko abantu bahunga kubera iki yavuze neza ati ni kubera abakuru babo batariko bararondera guha inyishu abanyagihugu bafise mugabo kandi njyewe nanjye ngenda kure yaho nkasimbiza nkavuga nti kuki abo bakuru b'ihugu bigenza uko ni kubera bito bavuze ONU idashobora kubatera igitsure bagira ibyo bashaka bitwaje ngo twarikukiye ukamenga kwikutira bisaba birabikurarekura ko umukuru w'igihugu yica abantu biwe atoteza abantu biwe iyomora abantu biwe nka kurya mu rugo umugabo yovuga ati je narikukiye mu rugo rwanjye rye ntanga amategeko mugabo yashika mu nzu akabaho umugore agakubita akabaho abana agakubita ntasume ntagura impuzu ntatangikori ntagira iki ntatangira ugasanga rero mu rugo abantu bose barafise ubwoba bwo kubona uwo muntu yigenza uko twebwe natwe niyo mbwo abanyafurika bakuru b'abanyafurika benshi twebwe turi muri mu rugo ruhande runi rorera igatinya kufata ingingo nyayo abibaguma yidoga ngo ugira ama declaration amatangazo nawe ntabakiza abantu ahubwo abari karayintege bari karabikora
urakoze
Nuko rero urakoze nawe Fidela niyo ngabo ikiganiro gikwiye cha Frederic Mamvuga inyumvira na Claude Nkundwa mushaka kongera gusubira kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chove wa akaburungu com mwakoze nchuti bakunze kudutega biri yakoze Daniel Brown yegeranije amajwi hamwe na engineer Justin yadufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahazwe kuri micro ku izina rya bagenzi bacu tubatumire mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza muza gutega amatwi igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku isaha yo mu karere mubandanye rero mwumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.